intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze mwese kuri risango ry'ugwaruka mu kiganiro ndafise ijambo. No munsi ugwaruka baratubwira iryo bagona kubiriko bibera mu gambwe CNL, umwe mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD FDD. Muriko mugishikirizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Abantu 22 mu ndongozi za CNL ku rwego rw'igihugu bashyizweho mu ikoraniro kaminuza ryo mu 2019 baranditse itariki 6 ukwezi urwandiko guyamiriza ibiri mu ngingo yasohowe ku wa 4 uku kwezi nyene n'umugwi w'abashingamateka 10 ba CNL. Iyo nayo yahagarika mu mabanga yiwe agatungwasa arongoye uwo mugambwe bamwagiriza amakosa atandukanye. Umunyamabanga mukuru wa CNL yari yagenwe n'abo bashingamateka 10 ngo abe ari waca arongora uwo mugambwe vyimfata kibanza mu kurindira ko hatunganywa ikoraniro y'uwo mugambwe. Yahavuye avuga ko abo bafashe iyo ngingo atabubasha bari babifitiye, ko rero agatungwasa ariwe akirongoye uwo mugambwe. Ivyo vyabaye inyuma yaho agatungwasa yari yamenyesheje ko abo bashingamateka 10 birukanwe mu mabanga yo kuba mu ndongozi z'umugambwe CNL ku rwego rw'igihugu. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yarahagaritse mu ntango z'ukwezi kwa 6 guheze ibikorwa byose by'uwo mugambwe. Martin Niteretse yamenyesheje ko harekuwe gusa ibikorwa biri mu ntumbero yo kwiyunga muri uwo mugambwe. Ni mu gihe abo bashingamateka 10 bari bakuwe mu mabanga yabo yo kuba mu ndongozi za CNL bari baciye bitura umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu bavuga ko amategeko agenga uwo mugambwe atubahirijwe. Ikiganiro kirabandaniriza ku ntererano y'ugwaruka.
Arangwa n'umutima akamavugwa neza ku bantu bose. Umugambo w'ukuri arangwa n'urucumu, umugambo w'ukuri arangwa n'umutima.
Duhereye kuri Don ari mu Burundi ati CNL iri kwidurumbanwa n'ubutegetsi, ati leta ntiyubahirize ubudasa mu vyiyumviro.
Umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu afisana yengamiye runaka kigeretse ko cerekana yuko ari nk'inamico y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bamenyereye bakora kuva kera basambagura imigambwe kuko bafise ihangiro nk'iryo ababirigi bari bafise ta mu Gifaransa ngo divise pour renye, bashaka yuko imigambwe isambagurika icikamo ibice kugira ngo bobo batangure kwiryohererwa. Mugani wa mugani ngo intambara y'ibihori inezereza ibisiga, nabona uko niko bameze. Rero twisunze ibyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriano ndikure yashikirije, biragaragara n'inzego yuko ari ihangiro ry'abantu runaka ryatumwe, kandi yamaze kumenyekana ko abo bantu bahawe amahera menshi kugira ngo bakore igikorwa gishoboka cyo gusambura umugambwe. Rero kubw'ibyo tubona yuko nayo umukino barimwo ntawushobora gushika, kandi ntawushobora gushikana igihugu cy'ubintu bamenya ni kimwe kugira ngo ukure agatungwasa mu mabanga yo kurongwa mugambwe. Byoba ari ibintu bigoye, ni ibintu bigoye gushika ko ugwaruka. Twagomba dusabe leta y'u Burundi kutivanga mu itunganywa ry'imigambwe, bareke abarundi bishyire bizane muri politike nziza ibereye. Ntabwo twashobora kuririmba ubumwe bw'abarundi, twashobora kuririmba demokarasi mu gihugu cyacu Burundi hatari ubwigenge bwo gushikiriza ibyivugiro, hatari ubwigenge bw'imigambwe. Nagumbe manure imbere n'abarundi batari bakiko amasekera n'igihugu mu rutaro. Uno munsi hari abantu bari ku rugero rwo hejuru, uyu munsi ariko ibyo sibo bazoba hari kuko nk'akarorero ipfuna yahora yamaze imyaka 40 iri hejuru cyane mu bushorishori, ariko byarangiye isubiye inyuma rero n'izindi DFDD sikera bonyine bazisambura kandi bazisambura kubi kugeraho adusikara wa ijambo ti harabaye turasabye rero leta y'u Burundi nayo ifasha gutwara kugira ngo ihagarike ugutoteza indi migambi ireke Burundi wese yishirizane mu byumviro byiwe no mu gushikiriza no mu kwemanga ndetse no kubahiriza agateka kazi na muntu.
Stefan ari muri Sudani avuga ko ibiriko biraba byerekana ko politike y'u Burundi irangwa no kutihanganiranira abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD abona ko umugambwe uri ku butegetsi ubifisemo uruhara.
Natwe kugaruka ibyo bintu tubonamo byinshi bivanye n'uko nyine politike y'u Burundi iragoye iragoye kabisa ni nka jongle kuko politike y'u Burundi hari ukuntu itari politike ahubwo ni nk'intambara yibereye aho ngaho kuko nta politike ifata abantu bose ibyumviro by'abanyagihugu cyangwa ibyumviro by'abapolitike byose ngo ibihuze bibe bimwe ubundi bwiye ntabwo ibimaze kuba politiki kandi je ahanini nibaza yuko CNDD-FDD yagerageje kugira ngo ishyire hasi abantu bitwa ko bahanganye na cyane cyane nk'abantu usanga bigisha cyane abanyagihugu cyane bagaragariza ubunyantege nke n'amakosa ya CNDD-FDD rero ubwo nabyo biba bibateye ubwoba basi kuvuga ngo CNDD-FDD nta bwoba bifite ahubwo irabufise ne no kwihagarara ko kuko urabona ntako batakoze kugira ngo bakanga abanyagihugu baciye mu kubazanira imbonerakure munyuma hakava imbonerakure ibyo kwica no kunyuruza abantu icyo cyo cyamyeho na kera ariko hamaze kuza imbonerakure cyariyongeye sikuvuga ngo byarapfunguze ahubwo byariyongeye rero ubwo ahanini nuzita nko guhungabanya cyanke kugira ngo basigare muri tere bonyine byibura ngo amatora azogere atabantu b'inguvu babona ko bahanganye nawe bivanye n'uko amatora yose bama bakora amatora usanga ari ayo basuma gusa akisinoma amatora yose ugasanga nayo basuma nk'amatora ashika nk'atatu guhera deneri disi deneri kenzi deneri venti amatora yose akaba amatora y'ubusuma.
Stefan asaba umugambi uri ku butegetsi gushyira imbere inama n'ingingo kugira ngo haze harajya ku butegetsi ababikwiye
reraho oye iriya biragaragara yuko niba ubusuma babukoze kera nayo bari ko barabona ko hari aho bazobukora kirikunde rero niyo mpamvu bagerageza kugira ngo bakore ibishoboka byose bizitirire muri ubwo buryo bwo guca intege abandi bwo kubaburagiza ariko icyo nibaza cyoco sinzi ko bizoherera kuko intwara ya CNDD-FDD na nyine ko muri bo aho nyine urabona yuko umengo ntiborohereza neza icyo rero bigatanga icyizere muri twe natwe tubateye inyuma cyangwa abandi bari mu bindi byumviro bya politiki bitandukanye n'iby'umuganga wa CNDD kugira ngo babe babona aho bazohera mu kugaruka kumena umugambi wa CNDD-FDD. Ubwo rero nka twege icyo tubona CNDD-FDD yari ikwiye kwemera ibiganiro usibye kuyikura ku ntwaro ahubwo bagasangira ubutwari n'abandi banyepolitiki hatabaye ngo porosantaje nyinshi zirizi hatabaye kwitwaza amoko hatabaye ibintu abiriye kumva z'uko igihugu kukijya biroroshe ariko kucubaka biragoye. Ubwo rero nka twego rwaruka turabona ngo kubaka igihugu ntabwo ari ukwirukana bo mutavuga rumwe ntabwo ari uguhohotera abana bariya amacakubiri y'ubwoko n'ibindi amacakubiri y'imigambi ahubwo kubaka igihugu ni ugushyira hamwe guhuza umutimanama no kufunganisha ivyumviro cyateza imbere igihugu.
Jules ari muri Malawi ati siryo rya mbere umugambwe urongowe na Gatungwasa ugira ingorane nk'izo, ati nabatinya uhiganwa nawe.
Bikuri aho umugambwe senere wabikurikiranye kuva mu ntango gushika bigeze, nta muntu n'umwe atakwiyemera itaka yakabwe. Aho 20 ababiri biyemeje itaka yakabwe kw'abantu 10 bari mu bandi benshi tushobora kwiyemera itaka yakabwe, dusaba tubwira tushobora kwiyemera itaka yakabwe kuko kajya kabwe ni nk'inyangamugayo. Urabona intumbero gafise icyo kagamije bwa mbere abantu byabo byagiye kukihabona byabuzukiye bwa mbere kose rya mbere bafise ntibashaka gusangira n'abandi. Hama umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu nawe we ibyo akora ari kuri misiyo yahawe ushitaye mu gihe kibanza ukurikiranye iby'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD-Debiliyana yavutse yanuye Gwasa ubunyamba mu byo wagwaniye ngo aricyo kimwe n'ibyo twagwaniye ngo ushyikane ngo cyangwa umugambwe w'umugenzi w'umugambwe CNDD-FDD utabigitse uko naho none turatangwa kubibona ibyo yavuze ni ibi uri kurabona ntimwibaze ngo n'ibindi bijya bijya bwose bivugisha bagiye kajya kagwi bavuga nijewe bivugisha nyine intumbero ni iyi. Kandi turiko turaraba umushikiranganji kugira hagarika ibikorwa by'umugambwe CNL nta maraso ariko aragwa nta bantu bariko baragwana gusa babikora ni pla iba yateguwe. Kandi si ubwa mbere umugambwe CNL cyangwa umugambwe wa Gatogwasa turere ku FNL itotetswa uratubona ko taco bashitseko. Rero ibintu reka tubihe umwanya gusanusa abantu nka leta yuko ntibyo kwivana mu migambwe iyo bireka reka kuzashyira mu kuboko mu migambwe yamba ko kuturi muri demokarasi umuntu wese arekuwe gusinga umugambwe kandi arekuwe kugira umugambwe ashaka. Kandi CNDD-FDD yamba ubona ko ifite ingufu sinumva umwe aza kurimbana iza kugwana n'iyindi migambwe mu itunganywa ry'iyindi migambwe ukomeza za ngufu za ofisi. Iki ni cyerekana ubwoba umugambwe CNDD-FDD ofise amatora yimirije.
Bota ari mu Burundi ati biriko biraba nibyo guca ingufu abanywanyi ba CNL
bakababonye yuko muri CNL atamidegenzi urimo yapfuye neza bahave bagende ahantu babona umwidegenzi uri numva nta kibazo kirimo niyo yarumva afite nyamupfuru hanyuma Ese uzo afisha dojana ngo hatadupfukira hatoshe babigira ngo ayebere ko alipfuta kugira byangwa ayo kuna gutamo manga bacumare mu nyororo n'ibindi kuko nibyo basekira ko kuko benshi babizi barabibona iyo habaye imwe n'ijana n'abishinyuma hano ntageza kugira ingorane kugira ngo asigaye bashe bashinje intege ariko twe nta n'igihe gishobora gucika kuko twabimenyereye umugambwe CNL twawuronse tuwuruhiye tuwuronka twukubikiwe tuwuronka amaraso asesetse aho barapfuye ariya ngo mirakiza basimo n'abandi ni benshi rwose none mbona bavuga hariho n'abantu n'abavuga mbere rwose badutanguriye baragenda urumva rero abagabo bararaba ntibave nabo bikagirika mu bushamba kubera ngo wahakora kugarura impene iki hasi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo kandi ngo umanika agati wicaye hanyuma bakamanira ngo bahaguruka bashaka bapfumva hanyuma ashobora gushinga gahuzu gashafuye ngo bakamesera mu kigo ko abagore bashinye kwitura abo badasangiye urugendo byumvikane yuko bagiye ku mitima ku miragwa berekana ngo nyahangwa kandi atarizo birasaba rero yuko byaba byiza bakwiyemeza bakagenda bagakurikira abantu babatumye cyangwa bakagenda abantu babona hari ubwigenge cyangwa banashaka bagenda ahantu bavuze yuko hari amategeko ko umugambwe CNL atamategeko ariyo nibaza biratahuritse.
Katini ari mu Burundi yerekana ko ugusambura imigambwe ari kimwe mu bigwanisho umugambwe CNDD-FDD ukoresha kugira ngo wikure ko umugambwe worusha amajwi
yakurangiriko yashikira umugambwe CNR bika kibyizanye bifisiyo bita nibaza umurundi wese yaraciye ubwenge imbere y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ndetse kuva amatora y'ibihumbi bibiri na cumi ahedze hagati y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yarabonye ibintu byagiye biba bigucamo icy'imigambwe ariho havuka ikintu cy'imigambwe yitwa nyakuri ibyo byahise aho bipfa ngiye kuraba umugambwe uri ku butegetsi waba ufitemo uruhara ibice mirongo umunani ku ijana kugira imigambwe bohiganwa itinguvu bagaca bakoresha bamwe muri bo bakagira ibyo babemereye ikirere cy'umugambwe CNR kiri mu rukurikirane rw'ibyo byabaye muri icyo gihe aho imigambwe bayaka ingufu icyo gihe bisanze nk'aho hagati mu gihugu yagerageza gucashyigikira abo bameze nk'abiyohoye cyangwa badurumbanye iby'umugambwe umugambwe ukaba ucyitsemo imico CNR rero iri mu rukurikirane rw'ibyo kuko ugiye kuraba agatogwasa yagerageje kuburabuzwa bisanze n'umwita mu rurimi rw'igifaransa ko ari muri der karisimatike umugambwe abarimo ugiye kuraba baramuhatse FNL niko guca afonda agatogwasa n'abo bari kumwe bafunda umugambwe wa CNR bafunze umugambwe wa CNR ukivuka amatora yimirije ni umugambwe wabyukira abanywanyi benshi benshi bakwiye hamwe utangaza ari umugambwe uri ku butegetsi muri iki gihe ugiye kuraba amatora y'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na gatanu yarimirije icyo gihe rero umugambwe uri ku butegetsi urabona ko muri bo harimo n'utubazo harimo fisiye cyo nafite imiganga gazi byagiye bikurikirana harimo imiki bene umugambwe rero ku mbura umugumu urabona ko hamwe hashyika muri aya matora ibintu bimeze uko umugambwe CNR ko cyo byungukirana niko rero guca bakoresha iyo karata ya kabiri yo gucanisha mu mugambwe bene bo bacanemwo ku mbura bemerewe inyungu ikintu ziriya niho habuye ibi cy'uko bacanamwo abafashanye na rwasa gutwara umugambwe
Katini asaba umugambwe uri ku butegetsi kwemera guhiganwa hakoreshejwe inzira y'intwaro rusange nyakuri
ewe umugambwe n'idugudugu ndetse mushyirandi y'intwaro hagati mu gihugu acahagarara hahandi kuko nawe ava umugambwe kandi uri ku butegetsi hahandi kuri ya ntumbero baba bateguye nicyo gituma yaciye yihutira kuvuga ko umugambwe wari urahagarikwa bisanzwe intumbero bo bari kubayishyikako yuko hasedrisa umugambwe CNR buta ingufu ku mbura bo nabo bari kuratuma umugambwe bagatunga ingufu babaha ibyo babemereye ndetse bagiye na promesa y'ibindi biti bazobaha umugambwe nawe uta ingufu rwose hamwe ubutegetsi ntavuga ntirebe nko guhaguruka ntibirateye isoni biramaramaje mu gihe twinjiye mu bintu bya demokarasi mu gihe tuvuga ibintu bya bone guverinanse mu gihe cya bone guverinanse demokarasi iba yubahirijwe biba birekuye ko hari ihiganwa ry'imigambi imigambi izanywe n'imigambwe myinshi wa muganga wazanye imigambi myinshi ukaba ari utorwa ugashyira imigambi washyize imbere mu ngiro ariko siho turi bikaboneka rero ko gutera imbere mu gihugu cy'u Burundi kugira inzego zikomeye zivuye mu migambwe y'imigambi biri kure nk'ukwezi bizatuma igihugu cyacu kitigera kiteza imbere bizatuma igihugu cyacu kitigera kigeraho cyishyikanye bizatuma twama mu bukene buzura inzara nkavuga nti twari dukwiye gukura ihaka ricyo bita natwe developema politiki muri iki gihugu kuko birateye isoni aho imigambi ikiguma imanyagurwa kugira ngo hagume higanje intwaro y'umugambwe umwe twari twarinjiye mu bintu bya demokarasi
Agba ari muri Sudani ati leta aho gutsimbataza intwaro rusange ishyira imbere ibiyisubiza inyuma
kubera bishyikira umugambwe CNR ntibikira agasesheshwa rumuri si ibyo kurondera kure si ibyo kwizezera cyangwa ibyo kugira nti ibuka kuvuga naho nagiye ko ndabona itangazo rya reverendi kuri yo aho ari kuyigamba nimba bari mu nama he havuga ngo yaramubwiye rwasa ngo niyinjire n'abanywanyi biwe mu mugambwe CNDD-FDD changi ngo yemere ngo akorere mu kwa kwa CNDD-FDD kandi ngo yarabyanze yabandanije ntawe yavuga hanyuma nageze kumva bavuga ko afite umugambi wo gusambura SNL mu kwezi kumwe kutarenga kugira ngo hazashike amatora ya 2025 umugambi SNL utakivugwa yaraha nk'urwaruka cyangwa bene gihugu Uburundi turakwiye kuhabera amaso kuri bihabi koreka mu mugambi SNL ntabari y'amajyambo n'urongo y'umugambi ku rwego rw'igihugu redrande kuriyo yavuga yabaye yarashika n'amajyambo yabaye yavuze yabaye ko yarashika kuko kuva bivuzwe nta gihe kinini bira kirarengana ibyo bintu bitari ko biraba umugambi SNL ntucike ibutu ntucike intege nukomeze ukore urongoye yerekane ingufu ahari nahagaze ama kubijyanye na nikerese nawe mushikiranganje intwara yo hagati ntari kureka kucyashoka afata ingengo zisha zishinyiza umugambi SNL kuko bakoze nk'abaronkeyeho bakoze nk'abaronkeyeho abo bafatira hamaze kuboneka ko hari mwinjyane hagatangaza ko hari mwinjyane yategereza kuba bica bibuko kubera bafise umugambi wo gusambura SNL ariko kubw'Imana kandi kubwa benegihugu kandi kubw'u Burundi turacyariho kandi ndazi ntatuzoje
Akbar ati urongo uyu mugambwe CNDD-FDD yarakwiye kubahiriza ingingo irekurira imigambwe myinshi gukora mu Burundi
Jenge, Burundi, burafisi tege kwa jokure kura imigamge minshi kwa mugi hugu cha Burundi. Mbele, Lebriano ndikulio, ayo idongi ingo nye nadi kurado kushaka kufuti imigamge. Lebriano ndikulio, kwa tiyo mbiyo koyo ufutasa wanyafurodevu. Kwa tiyo mbiyo koyo ufutio yindi. Kubela wana tachamaza tacharika rakora, ahadza aza wana kumenga siheza kuriwe. Afinego yo gufuturiyo mugambwa ha ukora iby'ukuri twiteze kukuri twize kugukira ku Burundi n'ibyo ha yakora kugira ashobore kufumbagaza ashobore kwicafuza ariko n'ikizokunda kizokunda yibuke ko atwateza gwasa ariko bagwasa bahari senere simuntu senere n'umugambwe senere n'igihugu Ntazosambura SNL ngo nikubw'igikenye n'ingufu afise ahubwo azosambura SNL kuko hazi bahabaye ibigwarudubi nk'uko bihabiboneka mwabo cumi bahabivangura bibagize urugamba batanguye bataranarurangiza icyo nahanura abo cumi ahubwo ni uko bogaruka mu mugambwe bagasubiza hamwe ibyo batabajiganije bakaganira hanyuma bakagerageza ibintu biba ku mugambwe kugira basubire ku rugero bari bariko bareke kwirirwa barumviza basesa nk'iyoze kuko ajya azoheza kumukoresha kugira ntiyajeza kumusaba ubutware kugira ntiyagire icyo abashikako azoca bica abanigagura azobaca hari ndagaya nyungu izo bibaye umugambwe mu Burundi nta mugambwe umwe wemereye itegeko riremere imigambwe yose turi muri demokarasi mbere demokarasi ni iyahe ya demokarasi niyo baturirimbira y'amategeko yatuyobora muri demokarasi ni ayahe twarasubiye mu ntizantwara zidacyane Nane si cyane mizantwara z'ababiri gizaza na magida na masoro. Ni hata amuhera afite ubwigenge bwo kugira icyo ashaka. No kujya igiye nk'uko yuwe yatunze ya China bwo yari afite. Nibyo bagomba kudusubizamo.
Gabo ukuri nyamwitenda ko. Gabo ukuri akundu umwe akamashize hamwe abagenzi biwe. Ukuri nyamwitenda ko ugaho ukuri akunume
kiganiro nini ndafise jambo kaki ari mu Burundi ati biriko birashikira CNL biriko biterwa n'ubwoba bw'umugambwe CNDD-FDD ufise bwo guhiganwa mu matora
bagaye ivugande yakoresheje umukuru w'igihugu ayizanye ndashimiye umuntu agomba haguca ntabura ntagucana rero ibyo bihagarare kugira ngo tubake igihugu cya twese ibibazo tuzirikemo bose atakusangura atabyo kuvuga ngo nkunze twese tunabarundi twese tukeneye kubaho neza bareke rero kulementanya batishije mu matora kandi murazi yuko utsinze wese atsinzira bose aratwarira bose abamutoye n'abatamutoye bose abashyira ku rugero rumwe nta kuvangura nanone nicyo gituma rero umuntu kugira ngo arabanka guca n'izo mvugo nyine akoreshe ntibemere nyine bahangane buri bintu nyene bigende neza turabona yuko akasanzwe kigizwe n'abantu 10 akasanzwe gashigikiwe n'iyi leta nyene ya CNDD-FDD kugira ngo senyure umugambi wacu senere kuko ntishobora amakenga kuko byavuzwe n'ubusanzwe ko ari umugambi CNDD-FDD referiyane bicaye ibonera ko ari ibintu bagiye hamwe bakunda igihugu mu bisanzwe bakunda amafaranga nicyo bituma leta ibateye ivyatsi rero nkatera kamu nshikanganje w'intwara yo hagati mu gihugu yatwugariye ibikorwa vy'umuganda atwugururira amaguru masha bavuga yuko ngo iki gihugu cacu kirimo demokarasi bakaba bazira babivuga ku munwa gusa atari vyo batubwire ko ata mahoro ahari muri iki gihugu cacu c'u Burundi bazi ko bakunda gukoresha iyo mvugo yuko igihugu cacu kirimo demokarasi dukeneye rero muri igihugu kirimo demokarasi ko ata widoga kankana ata gukumira twese turi abarundi twese batireke rero dukore ku mugaragaro twese hanyuma abenegihugu baduca urubanza bo nyene abasenedevuda ntibabashima bakabagomwa batobatora nibagomwa senere bazobayitore apfanaye gukoresha iby'ingufu n'iremeye ntanya kuko inama n'imimba kugira ngo ibintu byose bigere ku murongo bigende neza
ari muri Kenya ati ibyo byose biriko biterwa no gushaka kwikwegera ko k'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi
Demire Venge mu matora Canadian Kenya murazi vyabaye senere ya mitinda n'ibindi migambi ya mitinda umugabo yuko babona ko senere yo hava amatora yo kwaragera izo hava idomina CNDD-FDD niyo mpamvu bagomba kwihagarika habe umugambwe umwe habe intwara imwe y'umugambwe umwe rero je nkugaruka ikintu mbona no uvuga n'uvuga yuko nimba tufigeje mu Brazil nimba babona yuko twatwagwa n'umugambwe umwe icyo kintu cyobaho nimba bene gihugu bahari nimba bafite umutwe boje mama barabakiye mbi abade ni kenze barapfuye n'umugwaro karugipfa rero bagiye gutinya ibyo igihugu cyacu kizotabagara gusumba kuko bakeneye ko atwara umugambo umwe umaze kumva reverie ndi kuri amajambo yavuze yuko babiye gatoka atakoshobora kuja mu ishami ryabo ati umusendedefdd kisigura yuko mu Burundi hakenewe umugambo umwe nka perezida nyakubahwa Evariste nimba abona ko abishoboye nimba abona ko abyizeye nimba akeneye yuko intwari iba ari intwari rusange navuga ati habe imigambo yose hamwe imigambo yose reke gukumirwa kiriya mugambo we n'umumambe wawo ama naho bareke kuvuga ngo ibi n'ibi 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 bafatiye kuri biriya kiriya byifatira ko mu Burundi ho umugambo umwe n'ibintu bitagapfa byumvika kandi bitagapfa biboneje kuko ushaka ari ntuzopfa guhera uzokwamaho
Bona ari mu Burundi ati ibiriko biraba nishirwa mu ngiro y'amajambo aherutse gushikirizwa n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi
mushikiranganje intwara hagati mu gihugu yaravuniye hagati mu ginyo kudangingo kandi uri kurabiraba mwese muzihweje n'iki gihe nta mvo n'imwe ihari yotuma umushikiranganje aguma yigiza nkana yanka gutangaza icese ku mugaragaro ko umugambwe senero heza ugasubira mu bikorwa byawo ku mugaragaro kuko nk'uko nagumye ndabivuga nta mvo n'imwe ihari ituma umugambwe senero uhagarikirwa ibikorwa nta mvo n'imwe n'ukuri nta mvo n'imwe ihari ituma umugambwe senero bawuhagarikira ibikorwa kuko ngira ngo mwese mwarabibonye ko ata mvo n'imwe uno munsi ihari yotuma umugambwe senere uguma utariko urakora ibikorwa byawo rero nibaza yuko umugambi nyamukuru bafise ni uwo gufuta umugambwe senere ni uwo kuburabuza umugambwe senere
ku galance ari mu Burundi byose biriko biterwa n'ubutegetsi budashaka guhiganwa nabo bitavuga rumwe
nk'ugwaruka siguro nobiha ko ibiriko biraba umugambwe senere ibi si mu mugambo senere gusa kuko ni nurukurikirane rw'iyo tugiye kwita ku kwegereza amatora ubona ko hariho abategetsi canke abari ku mugaba ku butegetsi CNDD-FDD bajyanisha abashanki bariya kugira bashikire inyungu zabo by'ukuri byoroshye rero nk'ugwaruka ndabona yuko iteye umubabaro n'agahinda ku biriko biraba umugambo senere ibyo ndabivuga fatiye ku bantu 10 bavuze yuko bakuye umukuru w'umugambwe ariko wikura raba amategeko twibaza yuko atabari kurira gutanga ubwo burenganzira bwo kukura umukuru w'umugambwe rero nkabona yuko leta y'u Burundi bifatikanije n'umugambwe Stende DFDD ko boba bafise n'ukuboko muri ivyo bintu kuko n'ibintu bitumvikana aho wumva ko umushikiranganji yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byo mu gambwe DNR mugabo ukarondera aho abo bantu baba barashwaniye wumva ngo muri CNR hari bombora bombora mugabo ukabona ko biteye mubabara n'agahinda rero nk'ukwaruka nasaba abashikiranganji kw'intara yo hagati mu gihugu kuva mu gacerere barimo ama bakagira icyo basikirije abarundi n'abakongo kuzandiko zaciye ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa izo bazaraciye ku mushikiranganji kwiwe rero kabana yuko umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu yo bitorera umuti
Mateus ari mu Burundi ati na wundi mugambwe wo kwibaza ko utegerezwa gutegeka uwundi kuko umugambwe wose ufite amategeko awugenga ategerezwa kubahirizwa
urumva ko umuntu w'umugabo nta wundi mugabo ajya kumwubakira ahubwo uwo mugabo nyene niwe yubakira urugo rwiwe ntiyubakirwa n'undi mugabo kandi urugo uko usanga urugo rumeze ruratandukanye n'urundi rugo uko umugabo ari mu rugo rwiwe aba afise amategeko amugenga kandi agenga urwo rugo kandi abazi n'ukuntu abana ariyo bameze rero niwo tuvuga ngo umwana ashobora kwiyamiriza se mu rugo iwe ako kaba kabaye akamara amanza kaba kabaye akamara amanza iyo umwana amaze kuvuga ngo jewe papa ndamwiyamirije takiri papa
umugabo nyamugabo yamavuga ukuri akamagwani amahoro ahari hose akamagwani amahoro ahari
Ninungaha dusozereye ikiganiro ndafite ijambo cyo kuri uyu wa gatatu baciye ijya nino ukutumvikana kuri mu ndongozi z'umugambwe CNL rwaruka rwatanze insiguro rubibonamo guhamagarira n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'uwurongoye kubahiriza ubudasa bw'ivyumviro no kureka iyindi migambwe igakora mu mwidegenjo hakaba guhiganwa biciye mu vyumviro bitandukanye Mwakoze mwese bakunzi b'ikiganiro ndafise ijambo tubifurije kururanirwa naho uwa gatatu uza.
Cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.